mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda maramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muzindukanye na Jordiane ni nahazwengiye kwashikiriza amakuru twafitiye muri kano gatondo tukayahera kuyagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe na mgezi wacu Aloyse Bigirimana.
Ndagize mwaramutse Diane n'abateze amatwi muri aka kanya turahera mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Abategetsi bo muri leta ya Kaduna mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria barugaye amashuri 13 inyuma y'aho abanyeshuri barenga 140 banyururijwe ku munsi wa mbere ku ishuri ryisumbuye ry'ababatiste. Iri yugarwa ry'amashuri rikurikiye ibitero by'abitwaje ibirwanisho ku mashuri. Ibyo abategetsi bavuga ko bihungabanya ivyigwa by'abana. Iki gitero cyo kunyuruza abana giherutse kibaye cya kane gikozwe mu mezi 5 gusa. Umuryango wa nyakwigendera Kenneth Kaunda yahoze arongoye Zambia waritwaye cyo ku munsi wa kabiri muri sentare usaba ihagarikwa ry'amaziko ya se wabo atekanijwe kuri uyu wa gatatu mu kibanza gishingurwamo abahoze ari abaperezida kiri Lusaka ku mugwa mukuru. Kaunda yaharaniye ukwikukira yasandavye ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu guheze. Bamwe mu bana n'abuzukuru biwe basabye sentare y'i Lusaka kwatofuga kuri uyu wa gatatu. Bakeneye ko iyo sentare ibemerera akazofuga haruhande y'umutambukanyi wiwe Betty Kaunda yafuye mu mwaka w'ibihumbi 2012 nk'uko yari yarabisabye. Leta ya Zambia ntacyo iravuga kuri ibyo byasabwe n'umuryango wa Kaunda. Amakuru yerekeye Afurika kandi, Tunisia yaratanze integuro y'itegeko mu kanama kawuni kajejwe amahoro n'umutekano isaba Ethiopia guhagarika kuzuza amazi yo mu ruzi Nil mu rugomero rwayo rukirimwo amatati. Ugo rugomero rw'umuyagankuba ruteye amatati agiye kumara imyaka 10 hagati ya Ethiopia, Misiri hamwe na Sudani. Ethiopia ivuga ko uwo mugambi uhambaye ku iterambere ryayo, ariko Misiri na Sudani bafise ubwoba ko ushobora gutuma abanyagihugu babo babura amazi. Umushikiranganji wa Misiri ajejwe ivy'amazi yatangaje ko mugenzi we wa Ethiopia yabimumenyesheje ku mugaragaro ku munsi wa mbere ko agiye gusubira kuzuza amazi muri urwo rugomero. Muyavugwa mu yandi makungu, ibihugu rutura vya Buraya vyashikirije amakenga ejo ku munsi wa kabiri ku ngendo ya Irani yo kurushiriza kuyungurura ubutare bwa uranium muri programme yayo ya nikleyeri. Abashikiranganji b'imigenderanire b'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudagi bavuze ko iyi ntambuko igiye gutambamira ibiganiro bibera i Vienne muri Autrichia bitumbereye kunagura amasezerano ya nikleyeri yo mu 2015. Ikigo mpuzamakungu kigenzura ibigwanisho by'ubumara cyatangaje ku munsi wa kabiri ejo ko Irani itumbereye kuyungurura uranium gushika ku rugero rw'ibice 20%. Ibi bigaca bishobora guca bihagarika ibiganiro biriko bibera i Vienne. Ingingo ya Irani izoyishikana ku ntambuko yegereza guhingura ikigwanisho cya nikleyere, naho Irani ubwayo yama yavuze ko atari byo itumbereye. Mu Rusiya abategetsi bavuga ko igihugu kiri mu iyongerekana rishasha ry'abandura umugera wa corona, n'inyuma y'aho Burusiya bwaheruka kuvuga ko bwatsinze uwo mugera. Abategetsi bavuga ko uku kongerekana kw'abandura kwatewe na Delta, ubwoko bushasha bwa COVID-19, hamwe n'abanyagihugu bagitinya kwicandagisha. Abahinga mu by'amagara y'abantu mu Burusiya bavuga ko 12% by'abarusiya ari bo bamaze kwicandagisha gushika muri iki gihe, naho leta yamamaje bikomeye urucanco rwayo Sputnik V mu ntango z'umwaka. Abandura biyongereye inshuro 3 mu ndwi ziheze, umugwa mukuru wa Moscow ukaba usinzikaye kurusha ahandi.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi dusamiranira na ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari narinda bemereye mukanya. Pankras Chimaye yahoze avugira urunani senare de rutavuga rumwe na leta y'u Burundi akaba yarigeze no kuba umunywanyi w'umugambwe MSC utacemewe n'amategeko yo mu Burundi vyitezwe ko aza gutahuka mu Burundi uno munsi ku mugoroba.
Wageze ko enda kuyaga n'ubukene enda kuyaga n'amagongwa abarundi bafite turabe yuko muri iryo shyirahamwe heza tukakaja inzira iterambere muri gisata kinini.
Uyu ni Pankras Chimaye umwe mu banyepolitiki b'abarundi batari bake bari bahunze nyuma y'imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi Petero Nkurunziza. Inkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato ku buryo burambuye. Nongere ndabahikaje n'icyo bakunze bijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi akuvejo kwa kabiri hari kwabera inama igira kane ihuza abatwara ibisata by'iperereza n'umutekano mu Burundi mu Rwanda Uganda Tanzania na Republika Demokarasi ya Kongo. Intumbero n'ukurabira hamwe ingene izo nzego zogwaniriza hamwe umwansi na cane cane imirwi itwaje ibirwanisho itembera ku mipaka y'ivyo bihugu. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho aba bategetsi bahuriye kugira bahanahane ivyumviro ku bijanye n'ingene botuza imigwi ihungabanya umutekano. General Major Idefonse Barurema arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanye n'abagenziwe ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe. Biyumvira ko mu myaka ibiri atamuguzo bukirangwa mu karere.
Ibikorwa by'iyo nama rero bifatanye n'ibijyanye no kugirango mu karere k'ibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi sanzwe iri mu karere ka Kongo. Hanyuma turumvikana yuko bitezwa kwigwanya turongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo nokwita nk'urupapuro ngendurwa ko rw'ibikorwa bizokorwa mu kwigwanya iyi migwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere. Muri make rero n'ibyo bashoboye gushika ko kwemeza icyo gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igende izunguruka muri aka karere.
Uwo mutegetsi arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko iyo migwi inka yose icumbika muri Kongo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka Kongo n'ibihugu bihana imbibe.
Muhaye ingwano zagiye ziraca mu karere haba mu Rwanda haba muri Kongo haba ngahi iwacu mu Burundi ibyo ahanini nizo byatumye ajya karere gacumbikwamo n'imigwi yagiye irahindura amasura. Iyo migwi rero ibona parikayo aricyo gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye zo kugira ngo ibihugu byose bishobore gukorana bishyigikiwe n'akarere bishyigikiwe na komunite internationale kugira ngo turebe ukuntu twakwigira hamwe ibibazo byo kugira ngo imigwi ituzwe.
Kugeza uno munsi General Major Defense Barurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi amenyesha ko inguvu bashize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera ahubwo bakaja mu bikorwa by'iterambere.
Igikomeye si ukugaya cyangwa gushima ibyo tumaze gukora ahubwo igikomeye ni ibigiye gukorwa. Inguvu twazishyira cyane cyane ku bigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore tuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu mu karere bashobore kuronka amahoro bakore. Hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka bagwaruka birukira mu bintu bijanye n'ibyo by'imigwi bashobore kuronka akazi bashobore kubaho bashobore kubona yuko hamwe umutekano maze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere zikurikire.
Mwamenya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ibyo bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini igiri ya kane yaheruka yabereye mu gihugu cya Congo ku igenekerezo rya gatatu gushika irya gatandatu kwezi kwa gatanu umwaka w'2020. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye mu gisata cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru Reporters Sans Frontières. Kwa mbere w'ino ndwi ryaratangaje abategetsi 37 bo hirya no hino ku isi rivuga ko babangamiye cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri abo harimo President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na President w'u Rwanda Paul Kagame. Ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu cyo ku mugabane wa Buraya ari kuri uno rutonde. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaducishije amaso kuri iyo raporo.
Subwa mbere uyu muryango ukorera ipari mu Bufaransa uvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda butoteza abanyamakuru cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza. Mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere, Reporters Sans Frontières yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya Leta y'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi. Iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri 30 bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi, naho abagera kuri 12 bakaba barakatiwe igifungo kirekire. Kuri Perezida Museveni, Reporters Sans Frontières yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru abita abaswa, abanzi b'igihugu cyangwa bakwirakwiza ibihuha. Ivuga ko ibi bituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi zitaretse kwangiza ibikoresho byabo. Reporters Sans Frontières ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira. Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira Leta y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'iri shyirahamwe, ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone. Gusa Leta y'u Rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri kubwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda. Ivuga ko uretse kuba haragiyeho urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura ubwabwo, hanavuguruwe itegeko rigenga itangazamakuru hagendewe ku nyungu z'abanyamakuru ubwabo. Ku byerekeye abafatwa n'abafungwa, ivuga ko umunyamakuru wakora icyaha bitamubuza gukurikiranwa nk'undi muturage wese wishe itegeko. Undi ubona iki cyegeranyo nk'ikitaba urugero nyarwo rwo gupimiraho ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu runaka ni Ernest Sagaga, uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru.
Iyo ushaka kureba uko itangazamakuru rimeze, ntabwo reba gusa pozisiyo y'umukuru w'igihugu, ureba muri rusange inzego ziriho mu gihugu, ureba muri rusange ibiteganywa, ureba muri rusange amategeko abari muri icyo gihugu ajyanye n'itangazamakuru n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibyo ni byo umuntu yaheraho kugira ngo abone icyo avuga ku byo mumbwiye. Ariko ubwanjye kugendera ku mukuru w'igihugu sicyo kimenyetso cyakagombye kuba gifatirwaho mu kuganira ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Ku nshuro ya mbere muri icyo cyegeranyo hagaragayemo igihugu cy'Uburayi, nabwo nanone ndasubira kuri icyo cy'umukuru w'igihugu bavuze. Kandi Uburayi ahanini usanga ari bwo ubundi abantu batekerezaga ko hari ubwisanzure bw'itangazamakuru kuruta mu bindi bihugu bya Afurika. Ibyo byaba bivuze ko ahazaza h'itangazamakuru ku isi hari mu bihe bikomeye.
Ugize neza kumbwira ko n'urwo rugero rw'Uburayi bafashe, kuko niho mperaho mvuga ko icyo cyegeranyo gifite ngirango bwazi ibibazo kurusha ibisubizo cyatanga. Kubera ko dufashe nko mu Burayi, niyo umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wa Leta, kuko biratandukana, yaba afite imyitwarire cyangwa se ahagaze ku itangazamakuru, ubwabyo byonyine ntabwo bihagije kugira ngo bibe byadindije itangazamakuru, kuko hari inzego nyinshi cyane mu gihugu ubwacyo, tuvuge cyane ku mugabane w'Iburayi, ariko noneho no ku mugabane wose hari inzego ziriho, inzego z'ariya mashyirahamwe anyuranye ashyira imbere ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ntabwo nkeka ko nk'uko nabivuze icyo ari ahantu umuntu yahera, ibyo bita mu Gifaransa base cyangwa basis. Icyo ubwabyo rwose ku giti cyanjye ntabwo mbona ko aricyo cyatanga igishushanyo nyakuri cy'ubwigenge bw'itangazamakuru mu gihugu icyo aricyo cyose.
Ku nshuro ya mbere mu myaka 5 ishize, uru rutonde kandi rwanagaragayeho abagore babiri, Sheikh Hasina, Minisitiri w'Intebe wa Bangladesh kuva mu mwaka 2009, na Carrie Lam, Umuyobozi Mukuru w'Akarere k'Ubutegetsi ka Hong Kong kuva mu mwaka 2017. umunyamabanga mukuru w'umuryango Reporters Sans Frontières Christophe Deloire yasabye za leta hirya no hino ku isi kwamagana itotezwa ry'abanyamakuru uyu muryango wavuze ko rikorwa n'abategetsi 37 washyize kuri uru rutonde. Yavuze ko bidakwiriye kwakira ubu buryo bwo gukandamiza abanyamakuru nk'ikintu gikwiriye kumenyerwa.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nanabicuye ku masonga nkitangura Pancras Cimaye yahoze ari umuvugizi w'urunani senare de rutavuga rumwe na leta y'u Burundi, akaba yarigeze no kuba umunywanyi w'umugambwe MST utacemewe n'amategeko y'ico gihugu. Atagihindutse ku mugoroba w'uno wa gatatu aratahuka mu gihugu c'u Burundi inyuma y'imyaka itari mike yaramaze mu buhungiro. Pancras Cimaye avuga ko agiye guteza imbere umugambi w'indero n'inyigisho hamwe no guhangana ikibazo cy'ubukene. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yatanguye yemeza ano makuru itahuka giwe, avuga ko indege mujani Bujumbura mu Burundi iza guhaguruka uno munsi kwa gatatu.
Urashaka kutubwira amajambo make icyatumye mufata ingingo yo gutahuka mu Burundi muri iki gihe?
Jewe n'abagenzi ishyirahamwe ryitwa Nyabashinge Rwobivuneo Bel Burundi en sigle, majambo make. Iryo shyirahamwe rero rifite imigambi itari mike y'iterambere, na cyane cyane tuzibanda igisata cy'amashuri n'igisata cy'ingenzi turiste mu Bufaransa.
Muri ko muvuga ko mutazosubira kugira politike?
Namaze umwaka atambwambwe ngirimwo, ni ukuvuga ko uyu munsi kuko nabibwiriye mugenzi wanyu muri ikinyamakuru iwacu, naravugirije cyane mu bintu bya politiki, ndabwira cyane abanyapolitiki bageze ko ngenda kuyaga n'ubukene, ngenda kuyaga n'amagogwa abarundi bafise. Turabe yuko muri iryo shyirahamwe boheza tukakaja mu nzira y'iterambere muri ivyo bifata, nababwiye cyane cyane igisata cy'indero.
Muravuye muri politike, mwarahora mu runani senare de rutavuga rumwe na leta, mwaragiye mugambwe utavuga rumwe na leta MST, murava mu runani murongera mwava no muri mugambwe. Murashaka kutubwira ikintu cyatumye mwibaza ko politike yoba atari yo nzira ukwiye kubandanya mufata?
Oya, politike izokwamaho nta gihugu na kimwe kitagira abanyapolitike, kiba igihugu cyavuwe nta gihugu kitagira abanyapolitike bari ku butegetsi n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi. Kugabo jewe nkuko nabigusiguriye, navuze ni kubwira abanyapolitike canke mumakuri vya politike, sinovuga ko ari ibintu vyose usanga vyera de, wasanga harimo ingorane.
Tugarutse kuri urwo runani senare de, mwari umuvugizi warwo, abatari bake baramaze kuvamwo, muri iki gihe rwifashe gute? Tukavuga ko rwasambutse burundu.
Ivyo nibaza ko mubibaza abari muri koko jewe niba mwarakurikiranye neza, mbahera imyaka ibiri nani ndakurikirana cyane ibikorwa byawe, nibaza ko inyishu yiza muyirondera gutwarwa urunani Dr. Jaminani.
Muki umuvugizi w'urwo runani mwaravuze amajambo akarishi yavuga ko hakwiye kuba leta ifata ikibanza mu Burundi, ayo majambo ushobora wamubona ko mwihenze mu kuyavuga canke mwacabishyigikiye?
Jewe narinzi ko tuvugana ibijanye cyane cyane n'iryo shyirahamwe ryo kuja guteza imbere abanyagihugu, rero n'ubume bwo musubize uje nakubwiye yuko nabishyize ku ruhande. Ubu ndi mu bintu umbajije ati amashuri uzogenda kuyatunganya gute, ubajije uti akarusho ugiye kuzana mu kisaza cy'amashuri na kahe, icyo kibazo ndakiguhera inyishu. Ibyo bindi
mubibazo cyane cyane abari bose
tugarutse gene ku uyu mugambo ufite kuja kuteza imbere ibyerekeye ndero n'ingisho ikintu wibaza ko muzaba muzanye igishasha n'ikihe ko hariho imigambi nk'iyo yoba yaratangujwe n'abandi bantu
gisata cici ndero nta muntu yovuga ngo washyira hamwe igiye gutora inyishu z'ibibazo byose biri mu gisata cindero ni ugufata uwe wese ashobora guhambya nico gituma imigambi yoba ihari ni myiza umugambi tugiye kuzana nawe nyene uzoza gufasha ariko igikumwuko haba abantu benshi haba amashyirahamwe benshi abona neza yuko ikibazo cindero mu gihugu cy'u Burundi ari ikibazo abarundi bose bakwiye gukorana kugira ngo bafashe kugira ngo itore umuti twebwe rero ibyo tuzanye tuzokubaka ishuri iryo shuri tuzokubaka rizoba ishuri ry'akarorero rifite indaro ishuri ry'akarorero ni ata shuri rirenza abana 25 ishuri ry'akarorero abarimu bazoba bafite icyubahiro bafite n'agashahara kisuruye kugira ngo bashobore kwitaho abana ibintu byinshi rero dushobora kuzozana mugabo simvuze ngo iryo shyirahamwe igiye gutora ikibazo cindero mu gihugu cyose ibyo ni leta yonyine ishobora
mwavuze ko hariho abandi muri kumwakorana boba ari abarundi cyane harimo amashyirahamwe yo hanze cyane harimo n'abanyamahanga
ishyirahamwe rikizo cyane cyane n'abarundi bo muri diaspora ariko abo dusaba imfashanyo wo kuzumva abanyamahanga kuko ni nabo benshi usanga bafite amikoro
mu kurangiza mu washinga ntahe pankase kimpaye hari abanyapolitika b'abamurundi na rede bagisa amakenga y'utavuka mu Burundi namwe naho mwaruvuye mu tubazi ko mwigeze kururamo mwebwe nta makenga mwigeze mugira y'utavuka
iyo abari amakenga sinofashe indege
Pankase Chimpaye murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika kandi twabifurije urugendo rwiza mu gihugu cyanyu
murakoze cyane
wanyu mu ntara wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
wanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri kubu ni kiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na mgenzi wacu Thomas Kamirindi
Mwaramutse neza ku itariki ya gatandatu y'ukwa karindwi 1944 umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Jackie Robinson yanze kwimuka mu myanya y'imbere muri bisi yari hari wabazungu kugira ngo ajye kwicara mu y'inyuma yari hariwe abirabura bimuviramo kuburanishwa mu rukiko rwa gisirikare ikaze mu kiganiro Amerikana Umutegarugori Rosa Parks yamenyekanye cyane mu mateka yabaharaniye kurandura ivangura moko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaturutse kuri bisi mutegute ku itariki ya mbere y'ukwa 12 mu 1955 Rosa Parks yanze kwimukira umuzungu mu myanya yari yicayemo muri bisi imbere mu mujyi wa Montgomery muri Leta ya Alabama mu majyepfo y'igihugu umuzungu wari utwaye iyo bisi yari yamutegetse kujya kwicara mu gice cy'inyuma cyahariwe abirabura Rosa Parks rero yarabyanze atabwa muri yombi aregwa kurenga ku mategeko agenga ivanguramoko umuryango uharanira iterambere ry'abirabura NAACP National Association for the Advancement of Colored People wamutangiye ingwate akajya aburana ari hanze. Urubanza rwagiye rutinda mu nkiko za leta ya Alabama rurakururana ariko nyuma y'umwaka urukiko rwo ku rwego rw'igihugu ruza kuruca mu kwezi kwa 11 1956 ruvuga ko amategeko agenga ivanguramoko muri BC anyuranyije n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Amerika. Rosa Parks yabaye ikitegererezo kubirabura bo mu mujyi wa Montgomery maze bose uko bakabaye bafata icyemezo cyo kwanga gukoresha bisi. Iki gikorwa cyabaye icyamamare cyane ku izina rya Montgomery Bus Boycott na kimwe mu byaranze cyane ibyarwanyije ivanguramoko muri rusange mu gihugu cyose. Iyi boycott yamaze umwaka urenga nta mwirabura n'umwe ugendera muri bisi. Yarangiye mu kwa 12 1956 nyuma y'icyemezo cy'urukiko cyaciye ivanguramoko muri BC mu mujyi wa Montgomery no mu gihugu cyose rero kubera ko rwavuze ko binyuranyije n'itegeko nshinga. Nyamara rero Rosa Parks siwe wa mbere wari usuzuguye amategeko y'ivanguramoko muri za BC. Mu bamubanjirije nyamara batamenyekanye nkawe harimo uwitwa Jackie Robinson. Ijwi rya Amerika. Jackie Robinson wari ufite imyaka 23 y'amavuko yinjiye mu gisirikare mu 1942. Icyo gihe abirabura n'abazungu babaga mu mitwe y'ingabo z'igihugu itandukanye, bamwe mu yabo bwite n'abandi mu yabo bwite ntibavangaga kandi bose bari mu gisirikare kimwe. Nyuma y'imyaka ibiri Jackie Robinson yari yarazamutse mu ntera yarabaye officier n'ipeti rya sous-lieutenant. Ku itariki ya 6 y'ukwa 7 1944 yafashe bisi kugira ngo ajye kwitemberera hanze y'ikigo cya gisirikare yarimo muri leta ya Texas mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika. Umushoferi wa bisi w'umuzungu yamubwiye kujya kwicara mu myanya y'inyuma yabirabura rero nk'uko amategeko y'ivanguramoko muri bisi yabiteganyaga. Imyanya y'imbere yari igenewe abazungu gusa. Jackie Robinson yarabyanze. Twihuse cyane mu magambo byamuviriyemo kujyanwa mu rukiko rwa gisirikari aregwa ibyaha birimo ubusinzi kandi ataranywaga inzoga na gato. Urubanza rwe rwamaze iminsi 17 aratsinda abumwere. Nyamara urukiko rwamuburanishije rwari rugizwe n'abasirikari b'abazungu gusa. Igisirikari cyemereye Jackie Robinson kugisezeramo n'amanota meza mu kwezi kwa 11 1944. Nyuma yaho Jackie Robinson yabaye icyamamare gikomeye cyane mu bya siporo mu mukino witwa baseball yabigize umwuga. Mu kwezi kwa 4 1947 niwe wabaye umwirabura wa mbere na mbere winjiye muri MLB Major League Baseball yarigizwe n'abazungu gusa. Yabimazemo imyaka 10 maze arasezera yigira mu zabukuru. Ariko ntiyicaye aho gusa, ahubwo yagize uruhare runini mu bikorwa byo kurwanya ivanguramoko mu gihugu cyose kugera yitabye Imana mu kwezi kwa 10 1972. Yari afite imyaka 53 yonyine gusa. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'ibyishimo n'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Mumuntu umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Joy Diane ni nahazwe Fatuma Rimasi Kalala niwe yegeranije amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema. Twe mu izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose, turaza kongera mu biganiro byacu biri imbere.